dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo. Ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mudukurikira kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro dusangire ijambo uyu munsi ndaha mikoro mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru akorera mu Rwanda.
Etienne Karekezi, urakoze kuduha akanya. Juti bagenzi na mwese muteze amatwi iradio Ijwi rya Amerika, turabaramukije tubifuriza nikaze muri kino kiganiro dusangira ijambo. Kuri mikro muri kumwe na Pierre Claver Niyonkuru. Uyu munsi tuja gushimikira ku ruhara rw'abarundi baba mu makungu mu iteramire ry'igihugu cabibarutse. Raporo y'ibanki y'isi yose yerekana ko ku mwaka uheze abarundi baba hanze y'igihugu barenga gato ibihumbi 321, barimwo abagiye kwiga, abakorera amashirahamwe mpuzamakungu, abagwizatunga batwaye imitahe mu bindi bihugu, abanyeshuri na bamwe mu mpunzi canke abimukira. Iyo raporo ivuga ko abo barundi bitwa abo muri diaspora barungika mu gihugu cabo amafaranga arenga gato imiliyoni 45 n'ibihumbi 600 y'amadolari ya Amerika ku mwaka. Vyumvikana ko umwe arungika mu gihugu ciwe ayarenga gato amadolari 145. Iyo raporo yerekana ko umunyarwanda, umunyakenya canke umutanzania arungika inshuro zirenga 10 zayo ku mwaka. Ishirame jigenga Partenaire pour la paix et la prospérité rikorana n'igisata ca ONU kijejwe ubutunzi n'imibano mu gutanga intererano, ico bita mu gifaransa statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies, ryashize habona naryo raporo yerekana ko iyo ntererano y'abarundi baba mu makungu idahagije. Andre Nikwigize, umuyobozi nshingwabikorwa w'iryo shirahamwe rifite icicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Nk'uko mubizi ku isi hose, haba mu bihugu biteye imbere canke mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere, uruhara rw'abimukira baba mu mahanga, imwe bavuga mu Gifaransa diaspora, ni runini. Ibihugu byinshi bifata abimukira bavyo nk'isoko y'ubutunzi, isoko ry'ubumenyi mu iterambere ry'ibihugu. Twiheje biharuro dufise mu mwaka w'ibihumbi 2020 imfashanyo abimukira b'abarundi bari mu mahanga baterereye igihugu cabibarutse igera kuri miliyoni 45 z'amadolari y'Abanyamerika. Turavye gitigiri c'abimukira b'abarundi no kuvuga ko buri mwimukira aba mu mahanga atanga amadolari angana n'ijana na 45 buri mwaka. Twebwe tubona ko iyo mfashanyo ikiri ntoya cyane. Turabivuga twihweje ubushobozi bwabo bimukira. Turabivuga kandi turavye ukugena bimukira b'ibindi bihugu bifasha ibihugu byabo, haba muri kano karere canke ahandi. Akarorero, umwimukira wa Kenya aterera igihugu ciwe c'amavukiro amafaranga agera ku madolari 400 ku mwaka. Umuganda nawe aterera amadolari 1,800 ku mwaka. Umutanzania amadolari 1,300, umunyagwana amadolari 600. Murumva rero ko umurundi atanga make gose. Ivyo bivuze iki? Ivyo bivuze yuko umurundi w'umwimukira ari mu mahanga arafasha niko umuryango wiwe wasigaye Burundi kugira bifashije mu vyerekeye bifungurwa, mu vyerekeye indero y'abana, mu vyerekeye kwivuza, ariko ntibafasha igihugu cabo c'u Burundi mu ngorane z'iterambere gifise, cane cane muri ibi bihe abarundi bakenye cane, muri ibi bihe abarundi bashonje, muri ibi bihe uBurundi buriko busaba imfashanyo mu makungu. Itandukanirizo rero riri hagati y'uBurundi n'ivyo bihugu mvuze haruguru n'iri. Ivyo bihugu vyashizeho politike zitomoye zo guha icicaro abimukira bavyo baba mu mahanga. mu buzima bw'igihugu eka mbere no mu migambi y'iterambere birabahanuza imigambi bakayikorana aho bimukira bagaterera uburyo bwo kurangura iyo migambi aho bikenewe ibihugu byabo bikabatumako kugira baze guhanura kwigisha muri za kaminuza kuvura mu bitaro abagwaye eka mbere no gukoresha ubuhinga bize mu mahanga nibindi ariko mu Burundi kuva kera abari ku butegetsi bamye babona yuko abimukira b'abarundi baba mu mahanga batabashigikira ahubwo bakabita ko ari abanyapolitike batavuga rumwe na leta iri ku butegetsi abimukira b'abarundi baba mu mahanga bari mu migwi ibiri haraberekana ko bashigikiye leta iri ku butegetsi naho bababona ko hari ibintu bitagenda haba ivyerekeye intwaro ibereye haba gusahura itunga ry'igihugu haba mbere gukoresha nabi iryo tunga ariko bagaceceka hari n'undi mugwi rero w'abarundi bashikiriza ivyimviro vyabo byo kugenda ubutegetsi buriho bwoshiraho intwaro ibereye kuri bose bwoshiraho imigambi itomoye iterambere no kugwanya ubukene ingene boreka gutoteza abanyagihugu abo rero leta ibafata nk'abasi b'igihugu mbere ko bakorana n'abakoloni kugira basambure igihugu ariko rero igitangaje nuko iyo migwi uko ari ibiri nta numwe uterera leta mwirangurwa ry'imigambi yayo ntibaterera leta kuko batizeye ingene izo ntererano zokoreshwa ntibaterera leta kuko batagishwa inama ngo bagire ico bavuga ku ntwaro ibereye canke ku iterambere ry'igihugu cabo ntibaterera leta kubera iyo leta babwira ko ari abasi b'igihugu ko bakorana n'abakoloni ko arabamenja n'ibindi bidashimisha yaba abo babibwirwa canke n'igihugu
naho biruko urunani rw'abarundi baba mu makungu diaspora rwego ruvuga ko intererano yabo ari ntangere mu iterambere ry'igihugu Jean Berkimas Manirakiza nicege yacutwara diaspora y'u Burundi uyu asanzwe ari nawe harongo igisata c'imigambi kuri mikoro yejwe rya America Manirakiza aragaruka ku migambi myinshi barangurira mu Burundi harimo kwitaho bantu nikora kubaka amashuri amavuriro n'ibindi
diaspora andundi irafise uruhara rukomeye mu iterambere ry'ubutunzi bw'i Burundi iyo tuvuze ubutunzi bw'igihugu umuntu ntiyoraba ahanini ku rwego rw'igihugu canke ngo arabe bimwe bita macroeconomie umuntu atangurira kubiraba mu ku rugero rw'imiryango imiryango mito mito ugiye kubiraba rero abarundi benshi baba hanze ni bo bafashije imiryango yabo ni bo bafashije imiryango bavuyemo kiye mu Burundi imiryango myinshi ifise abantu inchuti ziba hanze usanga ari imiryango ifise uburaro bwiza usanga ari imiryango iborohera kugira ngo barime bimbure baronke ibikoresho baronke abakozi baronke amase ugasanga barafise umwimbu umeze neza ugasanga barafise ingene barungika abana kwishura ugasanga abana barize iterambere rero mu miryango ni ikintu gikomeye mu iterambere ry'igihugu iyo rero niyo ntererano ya mbere jewe novuga yuko diaspora ifasha mu butunzi bw'igihugu hanyuma iyindi ntererano niyica mu mashira hamwe amwamwe y'abarundi baba hanze murazi yuko abarundi baba hanze bagiye barashinga mu bihugu barimwo amashirahamwe atari amashirahamwe atari make abahuza ayo mashirahamwe rero usanga afite ibikorwa arangurira mu Burundi ibikorwa bitandukanye hari amashirahamwe afasha mu byerekeye indero hari amashirahamwe afasha mu byerekeye uburimyi hariho n'amashirahamwe afasha mu byerekeye ubuvuzi ugasanga hari ahantu hariho udusantre de sante amavuriro ibyo byose rero ugasanga ni ifashanyo diaspora iterera mu iterambere ry'igihugu hariho n'abandi washaka ku giti cyabo usanga n'abanyine bafite ibikorwa bitandukanye barangurira mu ntara zitandukanye harububatse nk'abubatse amazu yo kwakiriramo abantu amahoteli cyanke n'ibindi biko gusanga biri kubirateza imbere biteza imbere imitumba hanyuma hariho nabandi ba muri diaspora tuzi ba bagize imirwi y'imvukira mu ntara iyo mi izo mvukira rero usanga zifashanya imvukira ziba hanze ziri muri diaspora zirafashanya n'imvukira zo mu Burundi n'abacyeje intwaro mu Burundi mu bikorwa bitandukanye nko mu byerekeye naho nyene indero nk'iyo habaye nk'ingorano ugasanga barikoze kuri izo mvukira zirafashije mu bikorwa bitari bike jewe hariho ibiharuro mparambona bavuga ngo n'ibiharuro byatanzwe na Banki Mondiale byerekana amafaranga diaspora irungika mu Burundi buri mwaka ugasanga bariko baragereranya n'ibindi bihugu bibanyi bakavuga yuko Burundi ari bwo diaspora ndundi ariyo itanga amafaranga make iyo byoshoboka mugabo ajewe ndavye izo statistiki batanga ivyo biharuro batanga cyenda bona yuko atari byo kubera ko amafaranga barundi ingene barungika amafaranga bayacisha mu nzira zitandukanye kuko Banki Mondiale igiye kugira ivyo biharuro gutohoza ivyo biharuro baraba gusa ari amafaranga yarungitswe biciye mu mabanki cyangwa mu zindi mu bindi bigo bizwi ushobora gucamwa ukagira icyo bita traceability ukamenyera amafaranga aho yaciye ariko rero hari izindi nzira nyinshi cyane abarundi bacishamo amafaranga kugira ngo bafashe hanyuma naka no kugira ngo usange amafaranga ashitseyo ari menshi murazi yuko kubera ikibazo cy'amadovize mu Burundi abenshi mbere bashaka bacisha amafaranga mu bihugu bya Tanzania gasanga yinjiriye muri Tanzania cyangwa muri Congo cyangwa mu Rwanda amafaranga agaca mu bihugu duhana imbibi ugasanga abo bayarungikiwe barinze kujya bakakujya kuyatora cyanke bakaba bafite ubundi muhacya barungikira ibyo rero urumva batohoza ibyo biharu urumva ni nk'uko bacha barabakwaye amafaranga yinjiye muri icyo gihugu yaciyemo mugabo ukuri ari uko ayo mafaranga abagiye kwinjira mu Burundi kandi muri iyi myaka iri nyuma izo nzira zirakoreshwa cyane ku buryo rero amafaranga ndazi ko amafaranga abarundi barungika mu Burundi ni menshi cyane ngo Banki Mondiale ivuga yuko muri kino gihe bavuga yuko abarundi baba mu mahanga boba bangana n'ibihumbi 1,320 barenga gatoya ariko twebwe twibaza yuko ahubwo birenga kubera kuva mu 2016 ibiharuro byangana n'ibihumbi 1,360 tukaba tuzi yuko inyuma yaho hari abagiye barinjira ntibagabanutse hari abagiye barinjira kuburyo rero ibyo biharuro twibaza yuko bishobora kuba byababa ahubwo ibihumbi 400 urumva rero abo bose iyo bagiye benshi baratuma amafaranga ugiye kuraba iyo batuma mu mwaka rero usanga ari menshi kandi amafaranga arafise icyamara
yamara umuhinga mu by'ubutunzi abona ko iyo abanyagihugu baba mu makungu baterereye igihugu cyabo urarwabo rushobora kuruta n'ifashanyo igihugu gihabwa n'amakungu Faustin Ndikumana atwarishije mu Parsem avuga ko ayarungikwa n'abarundi atangana n'ingene nabo bangana
mu bisanzwe amahera ya bita diaspora amahera arungikwa n'abanyagihugu bari hanze b'igihugu bakomoka bakarungika mu gihugu bavukamwo n'amahera afite akamaro kanini cyane rwose mbere n'ibiharo by'ibyegeranyo byiza nk'inkuru y'isi yose byarerekanye yuko ku isi amahera arungikwa n'abanyagihugu baragiye gupagasa hanze bagasubira bakarungika iwabo amafaranga bayegeranije hamwe arasuba y'amafaranga bita imfashanyo aide publique au développement umva tuzi gufashanya zitangwa n'amakungu arizo zikomeye kumbe amahera atangwa n'abanyagihugu bari hanze y'ibihugu byabavukamo kandi bavukamo niyo menshi urumva rero bifite akamaro kanini iterambere ry'igihugu abavukamo. Ndetse hano n'igihugu bigeze kwerekana bita Somaliland, amahera y'amadovize yinjira mu gihugu cya Somaliland arungikwa n'aba diaspora doho n'abantu n'abanyabo muri Somaliland bari hanze, basanze yegereza umuriyaridi w'amadolari asuba amahera u Burundi buronka ngo ariko burarondera mu mfashanyo hanze. Ha muri abyo no muri Afrika do West, hajya muri Afrika yo mu burengero, murabona ko amafaranga za Senegal, za Mali, mu bihugu vya Haiti, yuko ari amahera ya diaspora y'abanyagihugu b'ibihugu vya bari hanze, usanga ari menshi cyane. Urumva rafite akamaro kanini kuko muri cyo gashaka kuti hako n'ubundi bukwita ko ari abanyamahanga bazanye mu za investment direct étranger, nuko byiza abo banyamahanga nyine bagenda bayitwarira mu bihugu by'iwabo. Mugaha mu Burundi cimaze kubona intambamizi hari ku buryo amafaranga ya diaspora atagira utaboneka cyane mu yarakamaro kanini. Ubwa mbere abarundi benshi bajya hanze n'abarundi kenshi usanga bagenda umengo n'impunzi zisanzwe za gukora utuzi duto duto, mugaba handi usanga ari abantu bagiye gukora ubuzi bukomakomeye, kwigisha, kugira iki, usanga baronka amahera menshi bagiye uco kubera bari karifye bize cyane. Usanga aya mahera iwabo ni ubutunzi bw'icyo gihugu kuko baba ari abanyagihugu babo bagiye gukora akazi bagaca bazararungika, hanyuma rero bagateza imbere imiryango yabo. Barashobora kurungikira amahera bagatuma iwabo biga bagira gute, bashobora kubaka amazu, amasete do batima, amarokaje bandi, barashobora kugira amapoje bagatanguza amahinguriro mashasha, barashobora gutanguza bakubaka ibikorwa by'iremezo byinshi cyane. Usanga bifise akamaro bakayumvisha mu by'ubuvuzi, bakubaka amashuri, ama universite, bakafasha k'abarundi kuko abanyagihugu boza baraja mu bihugu byabo. Mugabo rero ino rero kubera benshi bagenda umengo ni nk'imu canke hari nk'ingorane bagize, usanga kumbura uburyo bazaruka ntibushemera cyane ngo buboneke. Ikindi naco nuko n'aba bari hanze urabona aha mu Burundi aracafise ingorane za cohesion nationale, usanga kenshi batumvikana niyo bagiye hamwe ntibicare hamwe, ntibarengere ibatandukanya, ugaca usanga rero ingufu zirasanzaye ntiziheza ngo zije hamwe ngo zishobore gusha ku kintu gikomeye. Urumva haracara gahaze, nibaza koko turebwe nyinshi kugira ayo mafaranga ashobore kugirira akamaro igihugu cy'u Burundi, kuko n'abarundi bene wacu abari hanze bagize ico batera mu iterambere byufasha gusumba cyane. N'abari nko mu Burundi ho dufite ikibazo cy'amadovize, amafaranga y'agaciro, ubusanzwe igihugu diaspora ikomeye cyane, nta kibazo cy'amafaranga y'agaciro gishobora kuba kuko bararungika amahera, hanyuma na leta ikeze ikaborohereza igafata ingamba zotuma banifuza kuza kwemvisa ngaha mu gihugu cy'iwacu. Ariko mu Burundi abana nini na mvirumazi za feri ntirakomera cyane kuburyo usanga n'umurundi wenyine ashobora kuzarifuza kuza kugira imitsimino. Nibaza rero yuko ibyo bintu kwicarira bingizi zikava mu nzira kugira igihugu cy'ubuna cisununure.
Ibi diaspora y'u Burundi iragwa ikagaruka ikavyemera, ishimikira cyane cyane ku bumenyi n'ubuhinga abo Barundi baba hanze batagaruka ngo babukoreshe mu gihugu cyabibarutse. Abo ni nk'abanyeshuri baja kwiga hanze hanyuma ntibasubire aho bataye uruzogi. Jean Berik Masman Rakiza:
Jewe sinovuga yuko iyo ntererano ikwiye, kubera ko uravye ubushobozi buri muri diaspora ni bwinshi cyane. Muri diaspora hariho incabwenge nyinshi, hariho abantu bafise ubuhinga, hari abantu bamaze kuronka ubunararibonye experience bakuvana mu bihugu basanze babayemwo, ntibarashobora kuja hamwe kugira ngo ubwo buhinga, ubwo bumenyi n'ubwo bunararibonye babufashishe mu iterambere ry'igihugu. Muribuka muri uyu mwaka harabaye mu Burundi koraniro ryari rikomeye rwose ryahuje incabwenge z'abarundi hamwe n'abategetsi b'igihugu, barabira hamwe icyo botera intererano botanga kugira ngo bafashe mu iterambere ry'igihugu. Haravugiwemo harapfunditswe ingingo zitari nke, aho rero tukabona yuko ari intambwe nziza kugira ngo icyo kintu gitera imbere kandi abo bantu bari muri diaspora bagire icyo bofasha mu iterambere ry'igihugu. Icyo ni cya mbere. Hanyuma ikindi gushika ubu tubona duhagaze ni uko abo barundi bari hanze boje hamwe bagakorera hamwe nk'uko tubivuga muri diaspora ndundi yuko twese twoja hamwe tugakorera hamwe tukagira urunani mu bihugu bitandukanye. Hariho imigambi irikirakobwa ubuge kubiraba mu byerekeye inyubako, hariho abarubaka inyubako ziriko ziratera imbere mu Burundi, hariho n'imigambi yo gushinga amabanki ya diaspora hamwe n'ibindi. Hanyuma ikindi ni uko turiko turiga ingene diaspora ndundi yogira uruhara rukomeye mu ishyirwa mu ngiro rya wa mugambi w'iterambere w'igihugu birya bita Plan National de Développement 2018-2027. Iyo ntererano diaspora itanga turabona yuko idakwiye, hariho byinshi bikwiye gukorwa kandi turiko turitunganya, ahubwo dusaba ko n'abandi bose boza tukaja hamwe. Ariko rero haracyabuze ibyo navuga cadre legal, amategeko ubona yuko yoza akingira umurundi aba hanze agakingira n'ivyiwe.
Abo batibuka guteza imbere igihugu cabo umukuru w'igihugu abita ko basa n'umukobwa yacikiye. Evariste Ndayishimiye ahamagarira ibihugu bibahaye indaro kubirukana. Perezida Ndayishimiye yabitangaje itariki imwe y'uku kwezi kw'indwi igihugu cibuka imyaka 60 iheze cikukiye kikikura ko bakavantara.
Ikindi nsaba makungu, hariho imvugo yatunyegeye kandi yanyegeye ibihugu byose byacuzwe mu bukoloni, ni ingwara yuko abanyafrika badakunda Afrika yabo. Abize amashure bose bashaka kujya guteza imbere ibyo bihugu byateye imbere. Nagira nsabe rero ibyo bihugu bireke kutwiba incabwenge zacu. Twebwe mu migenzo y'ikirundi umukobwa agiye kuba kugwirwe batamukoye tuvuga ko yacikiye kandi mu muryango bikivume. Natwe rero abo inzoncabwenge z'abarundi ziri wanyu tubafata yuko bacikiye. Mwebwe rero mwabacikije nimuduhe inkwano canke mubaturungikire. Nimuduhe inkwano kuko bariko bakorera mwebwe kandi aricyo twabigishije. Bigishijwe mu mahera y'abarundi, abarundi bararunda bariko barondera amahera kurihira abanyeshure bahejeje amashure baca baja guteza imbere ivyo bihugu biteye imbere. None rero ntivyabidukunda, nibiduhe inkwano canke nibavuge bati natwe nimugende gukorera iwanyu mutere imbere nk'uko natwe duteye imbere. Ikindi nosaba amakungu, mu bihugu vya Afrika umuntu arakora ikibi ngo nzoca mpungira ngo mu bihugu vyadukolonije. Turabasavye ntimusubire kwakira abantu batera akajagari mu bihugu vyacu, nimubareke bahanwe n'ubutungane bw'ibihugu byacu.
Murabo abenshi batse ubuhungiro mu bihugu bitandukanye. Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya intererano yabo ingene ingana, maze tuvugana n'imwe mu masosiyete irungika canke yakira amafaranga aja mu Burundi. Umwe mu bakora muri iyo sosiyete ikorera mu karere ka Afurika y'ubuseruko yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ku kwezi arungika mu Burundi amafaranga ari hagati y'ibihumbi 15 na 20 vy'amadolari y'Amerika. Yatubwiye ko amenshi ari ayo gufasha imiryango yabo igihe habaye urubanza rw'ineza canke rw'inabi n'ibindi. Amenshi ava mu Barundi bahungiye mu Rwanda, i Buraya na Canada. Aha niho ishyirahamwe Partenaire pour la Paix et la Prospérité rifatira mu kwemeza ko leta yari ikwiye guha ikibanza gikwiriye abo Barundi baba hanze kugira ngo baterere mu iterambere ry'igihugu. Andre Nikwigize.
Abo bimukira b'Abarundi uko bisanze mu bihugu by'amahanga kose barakunda igihugu cabo, bagishakira ineza kandi nta n'umwe atifuza ko cokogorora kikava mu njyane kimazemwo imyaka irenga 60 ngo gitere imbere nk'ibindi bihugu byose. Nta politiki irimo rero. Yabo bimukira bateye akamo baba bashaka guhanura leta nk'abandi banyagihugu bose, naho baba bari mu migambwe itandukanye. Icambere na mbere na Barundi. Ingorane rero ziri muri leta uno munsi nuko leta iri ku butegetsi idashaka kwiyegereza abo bimukira. Ndishaka kubagisha inama nk'abana b'u Burundi. Leta ishaka kubakumira.
hari barundi batari bake bavuganye n'ijwi rya Amerika bagiriza diaspora ko iri mu kwa kubutegetsi ko arico gituma ibyo bakorera mu gihugu cyabo badashima kubicisha mu rugoro nani rw'abarundi baba mu makungu. Diaspora yo yishura ko atakundi yokora idakoranye na leta ibihari kuko ariyo yabarungitse gukorera canke kwiga hanze. Yamara Jean Berkimas Manirakiza arahumuriza ko ugo rutoba ugwitwazo wo kudasubiza amaso aho bataye uruzogi kuhateza imbere.
Abo bantu nagirangira ngire icyo ndababwira. Ubwa mbere ho nuko diaspora ndundi ni ihuriro ry'abarundi bose ridacagura umugambwe, ridacagura ubwoko, ridacagura idini cyangwa ridacagura amamuko y'umuntu. Muri diaspora ndundi harimwo abahutu, harimwo abatutsi, harimwo n'abatwa. Ahubwo bavuga ibintu nk'ibyo no kudatahura kubera iki? Kubera ko yubuze mu bisanzwe diaspora ni umuntu wese yavuye mu gihugu cyamwibarutse akaja kuba mu kindi gihugu cyamwakiriye ku mvo zitandukanye, naho kwirwa ndagaruka ngaha akaba bayeyo bikwije abikurikije amategeko uyo muntu hamwe n'uruvyaro rwiwe, mugabo akaba yaragumanye ubucuti n'imigenderanire n'u Burundi aricyo gihugu cyamamuko cyangwa cyamwibarutse. Ako kantu rero karakomeye kugumana ubucuti n'imigenderanire, kuko umuntu yagiye akaca yiyonkora ku gihugu cyanke akaja kugira ibindi bintu atari iby'ubucuti, uyu muntu mu bisanzwe si umudiaspora. Kumu diaspora ni wa wundi yipfuriza ineza igihugu ashaka kugiteza imbere. Ubishaka utabishaka usanga uri kurakorana n'intwaro, usanga uri kurakorana n'abajejwe intwaro. Abari ku butegetsi rero bakaba bari kubarakurikiza politiki y'umugambwe watsinze amatora. Ivyo rero niko bimeze, si mu Burundi gusa, hose niko bimeze. Dutegerezwa gufashanya na leta kugira ngo tugire dushike ku ntumbero twiyemeje yo gufasha igihugu mu iterambere, yo guha iteka, yo kwambika, yo guha iteka igihugu cyatwibarutse.
Mu gice cya Afrika y'uburengero ibihugu bitari bike birafise ubushikiranganji bujejwe abaturuka muri ivyo bihugu baba mu makungu. Ishirahamwe ry'ivyo bihugu CEDEAO ryerekana ko intererano yabo ari ingirakamaro, ndetse ko niyo umunya Cote d'Ivoire canke umunya Senegal agiri ikibazo mu makungu, leta y'igihugu ciwe yihutira kumwitaho no kumutabara kuko izi akamaro kiwe. Nchuti bagenzi namwe mwese mwari muduteze abiri, aniho hagarukiye kino kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi. Tubibutse ko twashimikiye ku ruhara rw'abarundi baba mu makungu mu iterambere ry'igihugu cyabibarutse. Kuri mikro mwari kumwe na Pierre Clavier Niyonkuru, mugiraho muba mwubahwe.
Turamushimiye mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru, namwe aho muri hose mutwumva ndabashimiye. Mbatumira kandi kujya mutugezaho ibitekerezo byanyu, ibyifuzo n'amakuru. Hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Kuru nyakuri, yeah, yeah.